mwumve ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa mbere itariki zitatu z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubibutse ko mu Burundi tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo kuri metero 25, 31, 41 ku mugoroba naho mukatwumvira kuri 19 na 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mwese mu biganiro byo kuri Nosa.
Tumefurahia kuja hapa siku ya leo. Tumekuwa na mchezo mzuri kati yetu Kenya na Burundi, na tumefurahia kwamba ilikuwa ni mchezo mgumu sana.
Uone Kibichuma Mockman kizigenza umugwi w'abakinyi baseruka igihugu cya Kenya aho bari bahejeje gutsinda umugwi w'igihugu cy'u Burundi mu nkino zahuje abashinga amateka n'abakenguza amateka b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Imikino yarayibaye mu Burundi. Inkuru hamwe niyerekeye bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Goma bariko barashwanyagura ibyapa byabiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu bakabita n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye kaze. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise?
Uraho Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Turahera muri Leta Zunze za Amerika. Ikiziga cya George Herbert Walker Bush yahoze ari perezida wa Leta Zunze za Amerika kuva kuri uyu wa mbere kiza kuba kiri mu ngoro y'inama nshingamateka ya Amerika i Washington DC kugira uwo mukuru w'igihugu agira 41 asezererwe ubwa nyuma. Abategetsi hamwe n'abanyagihugu bifuza kumwunamira ubwa nyuma bazohabwa ako karyo gushika ku munsi wa gatatu. Bush yitabiye Imana muri Leta ya Texas aho yarasanzwe aba ku mugoroba wa ku munsi wa gatanu afise imyaka 94 y'amavuka ahitanywe n'indwara. Bush yararongoye Amerika ikiringo kimwe gusa kuva mu mwaka w'1989 gushika 1993 ku munsi wa gatatu azosomerwa kandi inkuka y'imisa yo kumwibuka muri katedrale i Washington DC izokurikirwa n'ifubwa ryiwe ku munsi wa kane mu itongo ryateguwe ahasanzwe hari libreri imwitirirwa muri Leta ya Texas. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House byatangaje ku munsi wa gatandatu ko Perezida Donald Trump aramutsa iki gihugu ashobora kuzoja kuri ayo maziko. Indege yo mu bwoko bwa drone ya Leta Zunze za Amerika yarishe umukomanda akomeye w'umutalibani mu manuko bwa Afghanistani ibyaciye intege uwo muhari urwanya ubutegetsi muri icyo gihugu. Abategetsi ba Afghanistan hamwe n'abatalibani ejo ku w'Imana bamenyeshije ko uwo mukomanda yishwe azwi ku izina rya Mullah Abdul Manan. Bavuga ko yicanywe hamwe n'abandi bane bari kumwe nawe ku munsi wa gatandatu muri district ya Nawzad mu ntara ya Helmand. Amakuru yavuye mu muhari w'abatalibani avuga ko Manan yari nkaburamatari wabo muri iyo ntara ya mbere mu bunini muri Afghanistan yagenzurwa n'abatalibani kandi urupfu rwiwe rwabaye uruhombo runini kuri uyo muhari. Intara ya Helmand izwi nk'umuhora ukomeye w'urudandazwa rw'ibiyayuramutwe kandi Manan niwe yagenzura ugo rudandazwa kugira haboneka amafaranga akoreshwa n'abatalibani. Icyo gitero cyabaye hari ayandi maraporo avuga ko Leta Zunze za Amerika zateye amabombe menshi muri Afghanistan mu mezi 10 ya mbere y'uyu mwaka w'2018. Igipolisi muri Israeli cyasabye kumushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu hamwe n'umutambukanyi wiwe Sara bahanwa ku byaha byo gutanga ibiturire n'ibindi byaha bagirizwa. Ibisabwa n'igipolisi bishingiye ku matohoza cyakoze mu ntumbero yo kumenya nimba hari uburusho bwahawe ishyirahamwe Bezek ije ryo gutumatumana ko amakuru muri icyo gihugu cya Israeli kugira rivuge neza kandi rihe ishusho nziza umushikiranganji wa mbere. Igipolisi kivuga ko hari byemeza bituma uwo muryango ufatirwa ibihano ku byaha byo gutanga ibiturire, ukunyuruza amatungo hamwe n'ibindi. Netanyahu yagiriza igipolisi kwizongingo zafashwe kandi zongera ziratangazwa n'imbere y'uko amatohoza atangura. Mushikiriza manza wa mbere wa Republika muri Israeli niwe azofata ingingo nimba Netanyahu azofatirwa ibihano. Igipolisi cyari cyaramaze gusaba ko umushikiranganje wa mbere hanwa ku bindi byaha bibiri byo gutanga ibiturire. Ibyagirije by'ibiturire byaravuzwe kandi no kuri Sara Netanyahu bifatiye ku buzima bwiwe burenze urugero abayeho hamwe n'inyifato yiwe yo kwishira hejuru n'ubwibone aregwa. Ingaruka mbi z'ubushuhe buterwa n'ihindagurika ry'ibihe ntizari bwigere zishika ku rugero igeze ko ubu. Ibyo byashikirijwe n'umukuru arongoye umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'ibidukikije Patricia Espinoza igihe hatangura ibiganiro ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe ejo ku munsi w'Imana mu gihugu cya Polonye. Intumwa ziserukira ibihugu bishika amajana abiri zikoraniye mu gisagara cya Katowice mu bumanuko bwa Polonye mu biganiro bizomara indwi zibiri bitumbereye gushira mu ngira amasezerano ku ihindagurika ry'ibihe yatewe ko umukono i Paris mu mwaka wa 2015. Abatiye umukono kuri ayo masezerano bemeranije kugabanya ibyuka barungika mu kirere hamwe no kugabanya ubushuhe ku rugero rwa degre Celsius ziri munsi ya zibiri kugera mu mwaka wa 2030. Ihindagurika ry'ibihe ryaravuzwe no mu nama yahuje ibihugu 19 kuri 20 bitunze kurusha ibindi ku isi yabereye i Buenos Aires muri Argentine, aho abakuru b'ibihugu babyitabye bemeranije gukingira ibidukikije. Leta z'Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cyonyine cikuye muri ayo masezerano.
Urakoze ya Louise ku makuru udushikirije. Naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Burundi, ihiganwa gisiganwa ry'imiduga Rally du Burundi y'uyu mwaka wa 2018 ryari ko ribera mu ntara ya Gitega na Ngozi ryaraye rirangiye. Mu miduga 11 yatanguye iryo higanwa harangije imiduga 5. Umuyobozi w'ihiganwa avuga ko iryo higanwa ryagenze neza naho byagenze uko. Ibindi kuri inkuru Jean Bosco Ndarurinze.
Iryo higanwa ryo gusiganwa n'imiduga Rally du Burundi 2018 mu rurimi rw'Igifaransa rigira 2026 ryatanguriye mu ntara ya Mwaro muri komini ya Nyabihanga. Kuri uyu wa gatandatu ribandaniriza igitega. Kuri uyu w'Imana ryabandanirije mu ntara ya Ngozi. Igice cya mbere cy'isiganwa cyabereye muri zone ya Mivo muri komini ya Ngozi, ikigira kabiri kibandaniriza mu kiyaya cya Vyegwa muri iyo komini nyene inyuma y'umutaga. Naho imiduga yari ku rutonde rw'ihiganwa itarangije yose, ihiganwa ryagenze neza nk'uko Adon Egamiye umuyobozi w'amasiganwa abivuga. Negamiye aratubwira ivyatumye iyo miduga itarangiza ihiganwa.
Rero iyi Rally du Burundi y'ibihumbi 2018 ikaba yagenze neza, twaritunganije amahoro kandi irangiye neza. Ego abatanguye iyi rally twatanguye n'imiduga 11 mugabo no munsi hashoboye guheza imiduga 5 kuko myinshi naho benshi babibonye yashoboye kuza guhiganwa. Ikintu twakoze nuko iyo miduga twayiharu uruhusha rwo kubandanya uru rukino mugabe imiduga yahejeje bwite muri iyo 11 ni miduga 5. Imiduga yaronse ikibazo ci hari imiduga hari wagize sanganya, hari umuduga wagize ingorane mekanika, hari n'indi yapfuye uno munsi mu ibarabara iri kurahiganwa.
Imodoka itwagwa n'uwitwa Momo niyo yatabukanye ikibanza cya mbere ku izina rya ekipaje ya Momo Rally Team. Momo avuga ko gutsinda muri urwo rukino ari imigisha y'uwahiganwe.
Twakoze neza cyane, piste zari nziza hose, Gitega, Ingozi twagerageje.
Akantu katumye mwe mushobora kurusha abandi muvuga mukinaga imyanyuro mwakoze naka
muri rali ushobora kuvuga vraiment ni chance vraiment. Mais bon, twagerageje
ubujejwe gutunganya isiganwa ry'imiduga mu Burundi yabwiye ijwi rya Amerika icyo bisunga mu gutanga amanota
classement ya hari ingene bigenda duharura hari amabarabara twa twabateguriye bacamwo hama tugaharura umwanya bahakoze rero muri aya mabarabara yose kungene tubigenza turaharura umwanya bagiye barakoramo muri aya mabarabara tukasha duteranya mu mpera tukaza tubona uwashoboye gusumbya abandi hari rero n'abadakurikiza amategeko bakinjira bagatangura rya kirikare cyane bakayiheza bateje abo tuhora tubaha ibihano bakaronka amapenalite mu guhanwa ko muri rari uwarengejeho umunota ucanka amasegonda umunota tumuhana amasegonda 10 gucyo gucyo niko tuzaturabigenza
Adone Gamiye abwira abakunzi b'urukino ko gusiganwa n'imiduga biboneka ko ari benshi cyane ko mu mwaka ugiye gutangura hazotunganywa ayandi mahiganwa ku rukino rwaheruka ku magenekerezo ya 5 na 6 mu kwezi kwa 5 uyu mwaka icyo gihe yabereye mu ntara ya Ngozi mu bibanza yabereyemo kuri uyu w'Imana imodoka yitwa Valerie Bukera niyo yatahukanye ikibanza cya mbere Bukera akaba ari mu bahiganwe bagize ikibazo cyo kurangiza urwo rukino Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bona nte
biroroshye cyane Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa 5. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 56.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika. Babo mu banyagihugu baba mu gisagara cha Goma muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagenda bashwanyagura ivyapa vy'abiyamamaza amatora y'umukuru w'igihugu bakabita bavuga ko ari kwerekana ko barambiwe n'amajambo y'abanyepolitike atagira ibikorwa Claude Ganza Munyamagana aratubwira ibindi
Hirya no hino mu mujyi wa Goma urahasanga ivyapa biriho amafoto y'abakandida baba bahatanira kuyobora igihugu n'abiyamamariza kujya mu nteko ishinga amategeko Haraho abaturage batangiye kubimanura bakabishwanyaguza bakabinyanyagizaho babonye hari abavuga ko bibabangamiye
ni dishani bucapo sabiko na biongola binatuletea vraiment shida sana ndani ya vila
biriya n'umwanda barabijugunya hasi bikadutera umwanda mu mujyi wa Goma nkatwa kuri parikingi turakubura buri kanya buri mukandida avugane n'abantu be bigaho bakwiye kumanika ibyapa byabo naho batabishyira bamenye aho bakwiye gushyira ibyo byapa byerekana ko biyamamaza bisanga hasi bikibuze yongera bimanike giye kugaragara nk'umwanda rwose ni umwanda ariko nyine guverinoma yemeye ko ibi byapa bimanikwa kuko bitazamara igihe kinini dore ko ibyo kwiyamamaza byatangiye hari abavuga ko n'uburyo byamanitswemo butubahirije itegeko n'amabwiriza bigenga amatora
avant la campagne électorale y avait déjà des photos avec des numéros affiché avant la campagne et quand on pose la question à la
mbere yuko igihe cyo kwiyamamaza kigira hari abari bamaze kumanika ibyapa biyamamaza biriho na nimero bafite kandi wabibaza seni ikakubwira ngo nibyo natwe turabibona ariko ntacyo twabikoraho nayo rero isa nk'idakora kuko ubundi yagombye gukurikiranira hafi buri gikorwa ariko kandi n'utandukiriye agahanwa akaba yanavanwa ku rutonde aho twamenya ko seni ikora akazi kayo neza ariko ubundi irarebera gusa byabaye bya bindi ngo no gukora amatora kinye Kongo Societe civile mu mujyi wa Goma ivuga ko hari hamwe abaturage bamaze kwirukana biyamamaza bakabavugiriza induru nk'ikimenyetso cy'uko amagambo yo kubareshya bayarambiwe
ya même des candidats bo je me dis on a suivi de près il y a des candidats qui sont victimes
hari abakandida turabikurikirana babigiriye n'ingorane mu gihe biyamamazaga bakirukanwa bateye amabuye ibuhene na majengo ubundi w'abagore bamwirutse mu isoko rya Birere bamutera inyanya kuko yaravuze gusa uwashyigikiye niba se abaturage birirwa ku bakandida bakabatera amabuye urakeka bizagenda bite ku ifoto yabo haraho bigera bakavuga ngo garutse gukora iki kandi wowe ubu baturage barahumuse kandi bazobatora n'uwo batatora
et la population sait qui voter et qui n'est pas voté
Gane Justin Mwanatabu muri societe civile mu mujyi wa Goma asa ubutegetsi kugendera ku mategeko no gushyira imbere inyungu z'abaturage. Abashinzwe kubahiriza amategeko ntibabikora. Ibyo bituma buri wese yitwara uko ashaka kuko azi ko nta ugira icyo amubaza. Mu bihugu bigendera ku mategeko utinya no kujugunya isasha aho wiboneye, bavuga ko amategeko akomeye ariko nta mategeko nyine. Gusa ibi byubahirizwa amategeko yubahirizwa. Abanyepolitiki mujye mudufasha, ubutegetsi bugira intego zabwo, ntabwo ujya ku butegetsi nta ntego. Mudufashe rwose muri ica sosiyete yacu, birababaje. Mukeka ko tubarwanya ariko siko biri. Mushaka ubutegetsi ariko muzirikane ko abaturage bakeneye kubaho. Kuri iki cyumweru nibwo ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru hamwe n'inzego z'umutekano batangiye kugeza ibikoresho ku masite y'itora atandukanye. Muri byo harimo ubwihugiko, imashini z'itora n'ibindi bikoresho nkenerwa. Komisiyo y'amatora yavuze ko bizagira ku itariki 7 ibikoresho byose byamaze kugera habugenewe kugira ngo amatora azabe nta kirugoya. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ubunano umwanya w'inkuru ya sport n'imikino twateguriwe na bagenzi bacu mu karere k'ibiyaga binini, duhere mu Burundi. Evariste Nzikobanya nka arayadushikiriza ayo mu Burundi.
Kuri w'Imana niho hatangura nyezi na mu gisagara cya Bujumbura inkino zihuza abashinga amateka n'abakenguza amateka baturuka mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Habaye inkino zitandukanye ku bibuga bitandukanye. Ku kibuga cy'ishure nderabigisha NS muri komine Ntangwa habereye inkino zibiri mu rukino rwa netball. Mu rukino rwa mbere hatanye mu mitwe Uganda na Tanzania, abashinga amateka n'abakenguza amateka ba Uganda batsinze abo muri Tanzania amanota 35-18. Urukino rwa kabiri rwahuje Kenya n'u Burundi, ni Kenya yatahukanye intsinzi y'amanota 30-26 y'u Burundi. Aho ni ku ruhande rw'abagabo. Muri volleyball ku ruhande rw'abagabo nyine habaye inkino zibiri ku kibuga cy'ubushikiranganji bw'inkino n'imico Kama. Tanzania yatsinze Uganda 3-1. Uburundi butsinda Kenya 3-1 nyene. Volleyball ku ruhande rw'abigeme inkino zibiri zabereye ku kibuga cya Parke Nkuru y'igihugu kiri muri zone Rohero ya komine Mukaza. Abashinga amateka n'abakenguza amateka b'abakenyezi bo mu gihugu cya Tanzania batsinze abo muri Uganda 3-1. Mu rukino rwa kabiri naho Abarundikazi batsinze Abanyakenyakazi 3-2. Mu mupira w'amaguru naho nyine habaye inkino zibiri kuri uyu w'Imana ku kibuga citiriwe Umugabo wa Ludoviko rwa Gasore kiri hagati mu gisagara cya Bujumbura. Igihe cy'isaha 8 hatanye mu mitwe imirwi y'abashinga amateka n'abakenguza amateka bo mu bihugu bya Tanzania na Uganda. Umugwi wa Uganda niwo watahukanye intsinzi ya 2-1. Urukino rwa kabiri rwahuje abashinga amateka n'abakenguza amateka b'ibihugu by'u Burundi na Kenya. Abanyakenya batsinze Abarundi ibitsindo 2-0. Ijwi rya Amerika yegereye umwe mu bakinnyi b'inama nshinga amateka na nkenguza amateka y'u Burundi, Denis Karera, rimubaza ingene yakiriye gutsindirwa imuhira. Kubwiwe izo nkino si izo gutsindana ahubwo ni izo gukomeza ubucuti hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko.
Nk'uko mubizi, intumbero y'izi nkino si higanwa nk'uko twogita higanwa, ariko ni uguteza imbere no gushyigikira imigenderanire myiza hagati y'ibihugu bigize uyu muryango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko. Umuntu aravye rero urukino ingene ruheje kugenda, nubwo twatsinzwe igihambaye twakinye nk'abavandimwe, twakinye nk'abamaze kunywana no kuvuga yuko insinzi ya mbere ningene urukino rwagenze ubundi bwobwo inkino zisigaye ziracyari nyinshi dufise abakinyi benshi twariteguye bikwiye imikenyero twakoreje uno muzi twayibonye ahabaye agahaze twahabonye tuzokosora nta kibazo nta nkeka ko izindi nkino zisigaye tuzozitsinda kandi turavyizigiye
ku ruhande rw'abakenya karakanya muneza bajije kurunka insinzi kizigenza w'umurwi kibicuma Morkman yabwiye ijwi rya Amerika ko bagiye kwitegurira inkino zisigaye kugira batahukane igikombe.
Tumefurahia kuja hapa siku ya leo, tumekuwa na mchezo mzuri kati yetu Kenya na Burundi, na tumefurahia kwamba ilikuwa ni mchezo mgumu sana.
Kibituma avuga ati urukino duhije gukina n'u Burundi ntigwari bworoshe naho twarutsinze. Twakinye n'umurwi ukinira ku kibuga cyawo, ariko twakoresheje ingufu nyinshi kugira turutsinde. None turanezerewe gutsinda ukundo munsi, biduha ingufu n'icyizere ko n'inkino zikurikira tuzogira byiza. Imigwi ya Tanzania n'Uganda n'imigwi ikomeye kandi twama twakinye, tugiye kwitegurira bihagije.
Tutajikaza, tutachukua mechi moja kwa wakati wake.
Inkino zihuza amanama nshingamateka na nkingu z'amateka yo mu bihugu bya Afrika y'Ubuseruko ziriko zibera Bujumbura mu Burundi zigira icenda kuva ubwo rwego rushingwa. Ibihugu by'u Rwanda na Sudani y'Epfo nizo bitazitaze, bitegekanijwe ko zizosozerwa ku igenekerezo ya 11 kuno kwezi kwa 12 Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Ubonaho n'umwanya wa makuru ya sport n'imikino mu Rwanda, mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ayaradushikiriza.
Mu mukino w'intoki wa volleyball ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino y'umunsi wa gatatu muri championnat y'icyo cy'ambere ku makipe y'abagabo. Ikipe ya Reg Volleyball Club yatsinze ITRC Karongi amaseta 3 ku busa mu mukino wabereye i Karongi. Kuri stade ntoya y'i Remera habaye imikino ine. Kaminuza y'ubukerarugendo UTB yatsinze Kirehe Volleyball Club amaseta 3 ku busa mu mukino watangiye isaa 6. Kirehe Volleyball Club y'umutoza Jean Didier Bagirishya uzwi nka Jado Castar ikaba itorohewe muri championnat. Mu mukino wakurikiyeho watangiye isa 8 yatsinzwe na Gisagara Volleyball Club amaseta 3 ku busa. Mu mukino wa gatatu ikipe ya ITR Singoma yatsinze APR Volleyball Club amaseta 3-2. Guhera isamu ya z'ijoro byari amacumu acanye hagati ya Gisagara Volleyball Club na Kaminuza y'ubukerarugendo. Gisagara yabanje gutsinda amaseta 2 ya mbere, Kaminuza ya UTB nayo itsinda 2 ndetse yegukana n'iseti ya 5 ya kamarampaka. Vincent Dusabimana uzwi nka Gasongo, kapiteni wa Gisagara Volleyball Club, asanga gutakaza uyu mukino byaratewe no kwirara.
Ni mache navuga ngo dutunguye twe nka ekipe ya Gisagara kubera ko twatangiye neza tubakina abiri ku busa, twumvaga tugiye kugitsina 3 ku busa rwose ko ubanaga ibintu byose twayemekirije. Ariko nyine nk'uko mu Kinyarwanda baca umugani ngo wabura nawe ari babiri umwe abayigiza nkana, tubise nyine dutakaza ku muta wa nyuma. Ariko navuga ngo ni icyigisho kuri jyewe, ni icyigisho ko tugomba kwirara nk'uko nagiye twagiye tubivuga. Amakipe duhanganye arakomeye kuko ugeranyije ko twari tumeze twumvaga amakipe yose twagombye kuyatsinda igihe cyose, ariko nk'ubu ngubu badutsinze ni mu ntangira shampiyona. Njye navuga ngo ahubwo ni iki gihe cyiza kugira ngo tubone uko twitegura ino shampiyona, navuga ko ikomeye.
Ntawavuga ko wenda habayemo amakosa mu misimburize.
Mu by'ukuri buriya umutoza agira ashoboye kandi ashoboye turanayubahiriza, kandi nanone hagati yacu y'abakinnyi twese tujye dufite amakarita atandukanye no gukina butandukanye. Njye navuga yuko nta kibazo kiri kuba ngo usimbuze. Ubonaga ekipe muri rusange twageze ahantu muri arirya hasi. Njye kintu natekereje gikomeye ni uko nabonaga twizeye gutsinda ikipe byoroshye, ariko yitibiyo ifiranyokewe by'ibyashaka gutsinda ikipe cyo Gisagara byibuze nayo ikishimira insinzi wabonye ko bajya ngo batwenge igikombe. So rero yitibiyo yari ifite inyota nyinshi, twebwe twumvaga bivuze ko roho ariko muri ari ijya hasi kubigarura bitabyanga.
Reka tunyarukire mu mukino wa triathlon utaramara igihe kinini utangijwe mu Rwanda. Uyu mukino ugizwe n'inyabutatu ikomatanyije umukino wo koga, kwiruka n'amaguru no kunyonga igare. Mu mpera z'icyumweru gitaha i Kigali hazaba irushanwa rya duathlon, aho abakinnyi bazasiganwa biruka ku maguru no ku magare. Ibisobanuro bigendanye n'iri rushanwa turabigezwaho na Alexis Mbaraga, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa triathlon mu Rwanda.
Tariki 16 z'ukwa 12 ejo bundi tuzakora umukino nyine wa duathlon. Twifuza ko uzaba identité y'umujyi wa Kigali kandi ukabangaruka mwaka. Turifuza rero ko abantu batangira kumenya umukino wa duathlon uko umeze kandi bakanawitabira ku bwinshi. Ndetse ejo bundi bizaba ari nk'ugukora uburyo bwigerageza kuko mwaka utaha ishyiramo mpuzamahanga ryasemereye ko tuzakora irushanwa mpuzamahanga rya duathlon hano mu mujyi wa Kigali. Bikaba rero dushaka ko abantu bagenda bamenya icyari cyo bamenya uko umukino kinwa ndetse natwe ubwacu tukajya tugerageza ubushobozi tugenda dufite n'uburyo n'ubumenyi kuba uyobora
biatron ya Kigali harimo kwiruka hakabamo no kugenda ku igare ese intera bazanyura mwarimo wa determinant cyangwa se muracyari muri preparation
twayishyizeho nurumva n'ubundi hazaba hivuriranye n'umunsi wa CAF Friday usanzwe hano muri Kigali no kuvuga ngo ni inzira n'ubundi isanzwe yo kuva hano kwa Rando Gishushu hariya ku nteko kugera hariya kuri convention uciye kuri ambasade y'Abaholandi ugagera no tuzagera no mu mugi kubera ko amagare azakora ibirometero hafi 30 nubwo ngo ashobora gukora inshuro nk'ebyiri hanyuma amaguru ho bazakora ibirometero 5 bwa mbere hanyuma inshuro ya kabiri bakora none ibirometero 5
mu mpira w'amaguru ejo ndi kwa gatatu amakipe abiri ahagarariye Rwanda mu marushanwa yo guhatanira ibikombe bya Afrika ku maclub azakina imikino yayo yo kwishyura mu cyiciro cy'amajonjora y'ibanze mu irushanwa rihuza amakipe yabaye mbere iwayo ikipe ya APR FC izahura na Club Africain mu mukino uzabera kuri stade mpuzamahanga y'Iradesi muri Tunisia Mukura Victory Sport izahura na Free State Stars yo muri Afrika y'Epfo kuri stade Huye Butare mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika mu mikino ibanza yabaye kwa gatatu y'icyumweru gishize ku mpande zombi amakipe yari yanganyije ubusa ku busa yari Claude Munyandinda I Kigali
Yeah.
aho ni naho duhagaje ibiganiro byo muri kino gitondo nshuti mwese mukunda radishwe rya Amerika ibiganiro twabashikirije turashimiye mu mwese mwaduteza amatwi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye na Fatuma Kalalai Masi yamfashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro Washington DC mari kumwe na Oriane Tangishaka mugira umusubizo.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.